Manasendi huko bugayo wali mwakuru imiriyango wa majanabili na minongitanu amazu yabo ya situwe ni miuzura yu mwimbiri na chumini chenda muliko mine mugina inhala ya chibitoke mwuraru kwa ushevule angira uguburundi ya chie yi mwirigwa mwisite yituwa gisheke yubatukwe mwizone ya makarabo yu mwiri yoko mine nyene mwimbiri na minongibili ndi huko bugayo ya bugiruja Amerika kwa wena bagenzibe ata gahengwe nubu bararo
Ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika byatanguye bukebuke habomoka nkenke kwibaza ngo ni bukebuke ziranduruka zirabomoka zose zirahera ubu rero twese dusa n'ababahanze tumaze kuva mu bihomoka turiruhutsa ariko ingorane yakurikiye nuko inzu twubatse zaciye zibomoka zose imvura iguye idusanga mu mazu
tumanya benda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari imbere y'inzu yiwe isa n'umusaka yemeza ko mu minsi heze yasidutse yakwa kumuhekura
inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yogirane yodufashe ikaraba ukuntu aha hantu yogirane yodusubiramo izi nzu kweri abantu botikira nk'abambere
Burya nyandi muwandi wati ingoma yagukanze irahuhumuga hunga iyo yibutse abantu yabonye bahitanwa n'imyuzura mu ntango zo kwa 12/2019 akibuka ko bazoze ibihe by'agatasi agahinda karamwica agatekerwa n'ubwoba
ubu rero turi mu kangaratete aho imvura busitasuri turafise ibibazo turabugira nyane kose abana tukabegeraniriza hamwe biturutse aho twari yo hakurya ibiho mukabiba ukuntu twageze ingorane abana mamwe bakagwa mu cumba abandi mu kindi cyubu imvura iguye mu ijo abana duca tubegeraniriza mu cumba kimwe ngo tugwe hamwe
Naro zata ndayavugwa yarokotse inzu yiwe imaze kubomokerwako n'umusozi afise ibyo bibazo n'umwitwararika nyene
hariyo umusozi warasidukiye ku nzu Imana irandokora ugiye rero leta igize ngo hinga ngo iratwizeze igitangaza ugira itwubakire burya nyene twaraje ngo turubakiwe ntitwubakiwe ibiti biriko birahenuka utwo kujya waraje mu nzu usanga imbwa zaraye zirakwega zitwara wagenda kugahinga naho kurondera rasiyo y'abana basanga basoma batwaye n'udusafuriya baduhaye baratutwivye nta kintu na kimwe leta rero kugeza ubu ni ibirabe iraba uburyo bw'uko yo tugira naho imvura itasubira mu kwicenda turashyira twese nkaje aho higeje mu ijoro carabomotse ngira Imana kibomokera inyuma iyo kibomokera mu nzu umwana wanjye yarahajyamye n'abana batatu baba barashize icyo kibazo barakizi nta munsi n'umwe tudatanga amaraporo turi mu manama nta munsi n'umwe ahubwo twabonye bubatse amashuri hano niyo buca tuza kubamwo kubera ko ntituzemera ko dusidukirwa ko n'inzu nka kwa kundi ubu imvura higwira ubu turahiriwe kuko ari muci na wahanda amashuri bubatse niyo buca tujamwo n'ubu wese buraho bubatse nibwo tuzobamwo uwo wo kubakira inzu ingana n'itwaleti yonyine bubatse umuntu yobahiriwe
nasinzi kuri iyo mukuru wa site ya Gisheke avuga ko amazu yitwa ko yasanuwe mwaka yamaze yatarongera gusiduka
baraduha ibikoresho kugira ngo umwene gihugu wese inyambe aronke ahantu ashobora kuba ko nta twagira tuba twari dusendereye mu mihana itandukanye ku masengero twarakoze turashyira ko nagwacu mitahe zacanije zitangwa kuza zirabomagurika atana mukaziramara
yemeza ko akunda kuba amasanganya cyane cyane y'abana basidukirwa ko n'inzu ababyeyi baroye kwikenura kure y'imihana agasaba leta kugarukira kuri iyo miryango
Trafise imungige cyane aho abana benshi tubasiga mu ngo tukaje dusanga bamwe bakomeretse bibanye n'inzu ziguma zibomora umwanya ku mwanya mbaba dusubiriramo leta n'umubyeyi icyo dusaba nuko hanini iyo tugarukira
Jean Bosco ndayikengurukiye aje rw'inyubako muri commune Mugina amenyesha ku kibazo cy'abahuye n'imyuzura yo mu 2019 n'ubu bakaba bataronka uburaro bushemeye kizwe aremesha akora amashyirahamwe ariko araraba uko yo bagarukira ko
Ubuntu bakara 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 ubuntu bakara
mwijoro gye tariki ya 4 rikiruwa gatanu kwa 12 mu 2019 imyuzura y'imvura yononye ibintu byinshi yongera hitana abantu 28 muri zone Nyamakarabo nkuko leta yabyemeje imijyango igera ku 1000 yari imuwe yamaramwe mu banyagihugu bavuga ko ibitigiriza abahitanywe n'iyo myuzura byo barirenga ibyatangajwe kubera hari abandi bantu batigeze basubira gutorwa gushika ubu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.